iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika, amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri uyu mwanya, muri kumwe na Jeff Niyongabo, kaze mu biganiro byacu.
SNARD will have to make its decisions and the government of Burundi will have to make its decisions based on what the facilitator proposes and we'll deal with that challenge.
One in ntumwe idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini, Tom Perriero, avuga ko urunani Senared na Leta ya Burundi zotegerezwa gufata ingingo hisunzwe ibyashikirijwe n'umwunganirizi ko bazakwihweza ibizokwirikira niyo iyo ntambwe yashikwako. Ivyo yabivuze mu rwego rwo kungurana ibyiyumviro n'abamenyeshamakuru b'Abarundi bahungiye mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino tubafitiye arimwo inkurikizi z'ingingo y'Ubwongereza yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi n'urugendo rwa Papa Francisco mu gihugu cya Armenia. Turayagaruka ku mukanya gatoyi cyane. Amakuru yo hirya no hino ku isi, aho ingingo y'Ubwongereza yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ariyo yabandanya kuvugwa cyane. Abongereza rero bahisemo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi muri referendum yabayeje kuwa kane. Ingingo bamwe mu bategetsi b'ibihugu by'Uburayi bavuga ko ari kosa rikomeye cyane. Umukuru w'inama nyobozi y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Donald Tusk avuga ko Ubwongereza bwakoze ikosa mu kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, isoko rusange rikomeye cyane ku isi, amenyesha ko ivyo bizogira ingaruka. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique, OTAN, Jens Stoltenberg, avuga ko abona ko Ubwongereza uzoguma bukomeye kandi buzobandanya kwiyemeza gukorana n'ishyirahamwe OTAN. Amenyesha ko Ubwongereza buzobandanya kugira uruhara rukomeye muri iryo shyirahamwe no gukorana n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Perezida w'Ubufaransa François Hollande avuga ko ababajwe n'ingingo y'Ubwongereza yamara amenyesha ko bategerezwa kubaha iyo ngingo. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yavuze ko ababajwe n'ingingo yafashwe n'Abongereza, amenyesha ko atankeka ko ivyo bizogira ingaruka zikomeye cyane ku karere k'Uburayi n'umugambi wo kunga ubumwe muri ako karere. Yamenyesheje ko azogirisha ibiganiro n'abategetsi b'ibihugu by'Ubufaransa, Ubutaliyano na Perezida w'Inama Nyobozi y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi Donald Tusk mu gisagara cya Berlin ku munsi wa mbere. Amasoko y'imitahe ku isi yataye agaciro bikomeye. Ibiciro by'ibitoro byagabanutse mu gihe agaciro k'ifaranga ry'Ubwongereza bita pound mu rurimi rw'Icyongereza kagabanutse bimwe bikomeye mu bwabaye ubwa mbere mu kiringo cy'imyaka 30. Ivyo vyabaye inyuma y'ingingo y'Ubwongereza yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Abanyamitahe bafise impungenge bakaba barondeye uburyo bwiza bwo gukingira agaciro k'amafaranga yabo. Ibiciro by'inzahabu bikaba byaduze. Amasoko y'imitahe akomakomeye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatakaje agaciro bikomeye igihe imirimo y'ubudandaji y'imitahe yatangura uno munsi wa gatanu. Amasoko y'imitahe mu karere k'Uburayi nayo nyene yatakaje agaciro. Mu karere ka Aziya, amasoko y'imitahe yatakaje miliyaridi amajanindwi y'amadolari uno munsi kuwa gatanu. Abitegereza ibintu bavuga ko ingingo y'Ubwongereza yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi izogeramira ubutunzi bw'ico gihugu. Umuyobozi w'ikigega mpuzamakungu FMI Christine Lagarde yasabye Ubwongereza n'Uburayi gukorera hamwe kugira vyorohereza imigenderanire mishasha yerekeye ubutunzi hagati y'izo mpande zibiri. Gushika ubu bisa n'uko ifaranga ry'Ubwongereza bita pound ariryo ryageramiwe kurushiriza n'ingingo yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ivyo bizotuma ibidandazwa Ubwongereza bugurira hanze bizimba kurushiriza. Yamara ibidandazwa Ubwongereza buhingura bizozimbuka kurushiriza. Ivyo bikazokorohera igihugu kugurisha ibidandazwa vyacu ku masoko mpuzamakungu mu bishobora kuzofasha ibidandazwa Ubwongereza bushorera hanze. Tukiri kuri iyo ngingo y'Ubwongereza kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, akarere ka Afrika y'umunsi bugaragwa bwa Sahara kazokumva ingaruka mu vyerekeye butunzi z'ingingo y'Ubwongereza. Ivyo bitangazwa n'abitegereza ibintu. Yamara urugero rw'izo ngaruka zizoba uko zizoba zingana ntivyoroshe kumenya. Akarere ko muri Afrika yo mu buseruko, intara ifitaniye kahise gakomeye ka gikoloni n'Ubwongereza, niko izo ngaruka zizokwibonekezamwo kurushiriza. Ivyo bitangazwa n'umuhinga mu vyerekeye amafaranga Ali Khan Sachu. Yamara atangaza ko ata n'umwe azi neza ibizoshika. Atangaza ko ari ivyumvikana yamara ko iyo ngingo y'Ubwongereza izotuma imirimo y'ubudandaji igabanuka nk'imitahe cane cane. Ubwongereza ni kimwe mu bihugu bishorera imitahe bikomeye cyane mu gihugu cya Kenya. Ubwongereza utangaza ko ubudandaji n'igihugu cya Kenya burenga umuriyaridi n'imiliyoni amajana indwi y'amadolari. Ibihugu vya Kenya na Afrika y'Epfo vyarondeye guhumuriza abanyagihugu n'abanyamitahe. Abategetsi b'ivyo bihugu bamenyesheje ko biteguriye guhangana n'inkurikizi z'ingingo y'Ubwongereza yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Afrika yepfo nico gihugu gifitana imigenderanire ikomeye cyane mu byo gudandaje n'ubwongereza hamwe n'umuryango w'umwe bw'uburayi. Umukandida w'umudemokrate mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bernie Sanders yabwiye ikiganiro Morning Joe cyo kuri televiziyo MSNBC no munsi wa gatanu kwa zotora Hillary Clinton mu matora yimirije kuba mu kwezi kwa 11. Senator Sanders yamenyesheje ko gutuma Donald Trump ataba president ari imwe mu migambi yiyemeje. Sanders amenyesha ko azokora ibishoboka byose kugira Donald Trump atsindwe. Atangaza ko byo bari agahomera munwa hamwe Trump yotogwa. Bernie Sanders abandanya kwiyamamaza. Yaragirishije amakoraniro mu gihugu naho Hillary Clinton yashikanye mu kwezi kwa gatandatu igitigiri cy'abashikiriza amajwi gikenewe kugira agendwe n'umugambwe wiwe w'abademokrat. Yari yamirije icyumviro cy'uko yohiba kwiyamamaza imbere y'ikoraniro rikuru ry'umugambwe w'abademokrat. Sanders amenyesha ko igikorwa ciwe kigenewe gutuma abanyamerika bagira uruhara mu mugambi wa politiki. Papa Francisco ari mu rugendo rw'iminsi itatu mu gihugu cya Armenia. Ubwo rugendo rubaye gatoyi inyuma y'umwaka avuze ko ubwicanyi bwagizwe n'abaturke baba Ottoman mu kiringo cy'ingwano ya mbere y'isi yose ari ihonyabwoko rya mbere ryo mu kinjana cya 20. Ibyatangajwe na Papa Francisco byarashavuje abategetsi b'igihugu cya Turikiya. Perezida wa Armenia n'umuyobozi mukuru w'idini ry'abarutodox Karekin bakiye Papa Francisco igihe yashika ku mugwa mukuru Yerevan ku mutaga w'uno munsi kwa gatanu. Papa Francisco yari yamirije inshuro zitari nke igandagurwa ry'abakristu rikogwa n'intagondwa z'abayisilamu mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi. Amenyesha ko ibitero bitarobanura ku madini y'abantu bari kurusha ari ibintu bibabaje cyane. Tekanjwe ko Papa Francisco ashikiza ijambo rikomeye mu kirimba cha president mu masaha yo kumuhinga mu uno munsi kwa gatanu. Mu misi iri imbere Papa Francisco azoyobora igisabisho ku kibutso cy'ihonyabwoko ry'Abanya-Armenia yongera asengera amahoro mu misa azogirisha ari kumwe n'umuyobozi mukuru w'aba-Orthodox Karekin. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC i programme ibiganiro byacu tuyabashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumviriza kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira koresheje adresse yacu ya email na yakabari radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere. Thomas Perriero intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini abandanya kwitaho ibibazo by'abarundi. Kuri uyu wa gatanu Perriero yabonanye n'abamenyeshamakuru b'abarundi bari mu buhungiro mu Rwanda. Mu byo bavuganye harimo n'ikibazo cy'ibiganiro hagati ya leta ya Perezida Nkurunziza n'abo batavuga rumwe basa n'abatumvikana ku bijyanye no kuganira. Ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Tabita Mukamusoni.
Inyuma y'urugendo rwiwe mu Burundi, Thomas Perriero ashitse mu Rwanda yatanguye kubonana n'abarundi bahurikiye mu mashyirahamwe adaranye inyungu za politike, mu nyuma acabonana n'abamenyeshamakuru b'abarundi bari mu buhungiro mu Rwanda. Uyu mubonano uhagaze cyane ku biganiro bisa n'ibitariko biratera intambwe mu Burundi no ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu Burundi, ku kibazo cy'inyifato ya Perezida Nkurunziza yo kudashaka kuganira nabo batavuga rumwe nk'umugwi Senarede uhurikiyemwo abanyepolitiki batavuga rumwe na leta y'Ubujumbura. Perriero yishuye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishigikiye ibiganiro bihurikiyemo bose.
As you noted, there was an extended meeting with Senared in Brussels with the facilitator.
Nkuko mwabyumvise, Senared yabonanye n'umuhuza i Brussels. Nanjye ubwanjye twari twabonanye na Senared nk'icyumweru mbere yaho. Turagerageza guhura na societe civile n'abandi bose batari batumiwe cyangwa se batari babashije kujya mu biganiro biherutse Arusha. Senared niyo igomba kwifatira icyemezo nk'uko guverinoma y'u Burundi nayo igomba kwifatira icyemezo bahereye ku myanzuro n'ibibazo umuhuza azabagezaho. Ndashaka ko tugera aho.
Mu gihe mu Burundi habandanye yibonekeza ubwicanyi, amakungu aguma avuga ko ibiganiro ari uwo muti abantu ariko baguma bahera abamenyesha makuru bafatiye kubwicanye bwabaye ku itariki 11 na 12 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2015 aho abantu bagera kuri 300 bahitanywe nubwo bwicanyi ariko amakungu akaguma arorera Periero yishuye ko atagihugu na kimwe gifite inyungu yuko Burundi bwoguma mu ntambara.
Well, I'm not going to speak for Russia or China in this or other settings, but I don't think there's a country on earth.
Sinavugira Uburusiya, Ubushinwa cyangwa sundi wese. Ariko ndahamya ko nta gihugu na kimwe kiri kuri iyi si cyifuza ko mu Burundi haba intambara cyangwa se kubona Burundi busenyuka no kubona abandi Barundi kimwe cya kane cya miliyoni cyangwa kimwe cya kabiri cya miliyoni bahunga. Ndibwira ko ari byo byatumye umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba uhaguruka. Turakorana dushishikaye n'umuryango w'abibumbye n'Afrika yunze ubumwe kugira ngo turebere hamwe igisubizo gikwiye. Ikihutirwa ubu ngubu ni ukugerageza kumvisha impande zose z'Abarundi ko bakwiye kwitabira ibiganiro nta buryarya.
Abamenyeshamakuru bashatse kumenya kandi icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyumvira ku bijyanye n'abamenyeshamakuru bari mu buhungiro mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika no ku isi, niba bo kwizera gutaha ejo canke hirya y'ejo. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini yavuze ko ibiganiro ari wo muti w'ibibazo byose biri mu Burundi. Ati ibiganiro bizofasha kugira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru busubire kuboneka, kandi ngo yizera ko Perezida Nkurunziza azokwemera kuganira kugira umuti w'ibyo bibazo byose uboneke. Mu ndwiza ibiro biserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda byifuza gusubira kubonana n'uyundi mugwi w'abamenyesha makuru b'Abarundi kugira baganire ku bibazo bafise. I Kigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyo nkuru. Kuri uyu wa gatanu urwego rw'igihugu mu Burundi rucungera ingene ibinyamakuru bikora CNC rwatanguje rusansuma gukumenya abamenyeshamakuru ari ku butaka bw'u Burundi. Icyo gikorwa kizomara ukwezi kose. Abaserukira amashyirahamwe y'abamenyeshamakuru basaba ko inyuma y'uru rusansuma hoca hihutirwa gutanga ikarata y'abamenyeshamakuru, carte de presse. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Eroje Urikaneza.
Muri iryo sekeza ryo kwandika no kumenya abamenyeshamakuru bakorera mu Burundi, abamenyeshamakuru bavuka gihugu n'abanyamahanga ntibasabwa ipapuro bimwe. Abavuka gihugu basabwa urupapuro rwemeza aho bavukiye, fotokopi ya karangamuntu, amasezerano bagiraniye n'umukoresha, ifoto zibiri n'impamyabushobozi yerekana amashuri bize. Iruhande y'ibi abanyamahanga basabwa kwerekana igitabo c'inzira passport kikiriko kirakora. Albert Nyabenda, umwe mu bagize urwego CNC rugenzura ingene inyamakuru bikora mu Burundi, avuga ko ari intambwe nini mu buzima bw'umwuga wo kumenyesha amakuru.
Urwego CNC mu ntumbero y'ufise ruvuga ruti duteza kumenya abantu bakwarangura umukorwa cyo kumenyesha amakuru abamaze mu imyaka. Nawe tuzajya aho kera turavye ibiguma bigenda byongerekana mu buhinga kumenyesha amakuru. Nasina chane kwa labanya shure, bako wali gano sanghiju. Uwele tumakugira, base de done, tumenye igitigi, mwesha makuru dufise, tutiwa gie abahinga, le teknisyen de la komunikasyon. Uwe andikishije, azo habikimura, nga kwe andikishije. Hanyamagutyo, ibyo senese yotegura, nghibi kogwa, bijanye, nini kukwe andikisha. Tumenye awa tuvugana, tumenye awa tuhatumira. Umenyesha makuru, azo longhiwe, bimwe gara gaza kwa umenyesha makuru, akura kwa kazi. Gutyo, agire uburenganzira, goroshe, kwa gushika iyaja, kurondera makuru yiwe bimworohera. Kanasinda iki nacho lesane sivuga canke naho intego zihari nuko hari gihona giri kibazo kukikogwa ari karakora sense canke wandi kanaka akavuga ati turabumutura munsi.
Amashyira hamwe yamenyesha makuru arashimira intambwe. Tarsis Ndarugirire, umunyamabanga mukuru w'ishyira hamwe ya BR ry'amaradiyo asamiranira mu Burundi.
Nibaza ko ari igikorwa ciza kandi cyari gikenewe ko mumenyesha makuru amenywa n'inzego za leta hamwe n'inzego z'ibimenyesha makuru akamenya ko afisi karati muranga ni ikintu ciza kandi cyari gikenewe. Guho gushika ubu nta wamenya bamenyesha makuru dufise, umwe wese yarafisi karate guseka imenyesha makuru kimukoresha. Iyo nayo ni karate professionnel, si karate d'identification yuko ari umumenyesha makuru azwi, n'ikimenyesha makuru azwi kandi n'izindi nzego zibijejwe zo muri leta.
Naha amashyirahamwe ashima hari icyo asaba gisumbirije ikarata iranga umumenyesha makuru. Agatonike barakukuza twari ishyirahamwe ry'abakenyezi bakora umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi.
Intambwe nyamukuru dukwiye kwihutira gushikako ni yuko batanga ikarata iranga umumenyesha makuru, kuko iyo niyo iguha uburenganzira bwo kumenyesha makuru aha ku gihugu iwacu canke n'ahandi. Tugasaba kandi ko iyo karata umugwi woyitanga wobamwo cane cane abantu bakora bakoze kandi bazi uwo mugabo kumenyesha makuru ndumva ko amashira hamwe yamenyesha makuru yo ronkamwo ikibanza gihambaye
kuri uyu mwitwarariko ikigo CNS kirahumuriza
mu bihe amateko namara gutegurwa neza tujya kuri ngingo kuva tuti harageze utanganya ni karate mesha makuru nota mesha makuru kugira ngo twirinde kakajagari aho umuntu wese usanga afise kamera visa pale photo akakora ibintu umwuga w'ubuhinga no kumesha makuru mugabo kandi atari umwuga w'onyezi ndumva rero muherezo niyo bitarayo mugabo kandi tujanye nabandi bose vyega ariyo mashira hamwe yabamesha makuru
urusansoma rwo kumenya mesha makuru bakoreye mu Burundi rubaye mu gihamenyesha makuru batari bake bahunze igihugu abandi nabo ibinyamakuru bakorera byasambuwe bikaba bifite n'amadosiye mu butungane nabo nyene CNS yabiyumviriye ko babashakashatsi cyangwa abanyeshuri baheza amashure nta bitigiri byamenyesha makuru bashobora kuronka mu Burundi imbere yo kwisekeza riba mu gutanguza rusansuma igo CNS cyari cyatumiye n'abakuru b'amakomine hamwe n'intara ibyo byakozwe mu ntumbero yo gukura icyuka kibi no kwinubana bikunze kwibonekeza hagati y'imigwi ibiri ku mugwa mukuru Bujumbura hari hahuriye abavuye mu ntara za Bujumbura bubanza cibitoke n'igisagara cha Bujumbura Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta. Yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta. Ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva urimo kwaha uri mu mugongo vumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ataka mundu uri kuri 2020
Hano turi kuri radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe ku Ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC inyuma ya kubwongereza bufashe ingingo yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi mu matora referendum yabaye ejo ku munsi wa kane mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umunyarwanda baba mu Bwongereza Rene Mugenzi yatanguye mubaza uko we na bamwe mu banyafrika bavuganye bakiye ivyavuye muri referendum yo mu Bwongereza
abanyafrika bacyakire ku mpande zitandukanye harabagishimiye hari nabo byababaje ku banyafrika bamwe babifashe nkaho hari byiza kubera yuko bumva ko bajye imirimo myinshi cyane bajyaga bahuriraho n'abantu bo mu bihugu by'Iburayi bw'Iburasirazuba iyo mirimo batazaza bayigonganiraho mu ipiganwa ko nibura bagiye kubona umwanya wo kuzaza bakora babona ako kazi abandi bakumva ko bibabaje kuko bumva ubushobozi bari bafite bwo kujya gukorera mu bindi bihugu no kujya gukorera ubucuruzi mu bindi bihugu n'amasoko mu bihugu by'Iburayi ubwo ubushobozi bwabo bugiye kugabanuka
tugarutse aho mu Bwongereza minisitiri w'intebe w'Ubwongereza David Cameron yatangaje ko nawe azegura mu mezi make ari imbere mubona iyi kamarampaka ishobora guteza ikibazo cy'umwihariko hagati y'Abongereza mu gihugu imbere
hagati y'Abongereza nta kibazo bizatera ibyo bubaha demokarasi bari yumva uko ikora abatowe kuba abatsinzwe mu matora babyemeye ibyo iby'amatora agezweho bategereje ubutegetsi bundi ni guverinoma izajyaho kugira ngo itangire ishyire mu bikorwa ibyo abaturage basabye muri demokarasi
birumvikana gushyira mu bikorwa ibisabwa byose kugira ngo Ubwongereza bave mu muryango w'Uburayi bizatwara imyaka igera hafi muri ibiri hagati aho se hari icyo mwumva cyuko Abongereza bashobora kuba bakwisubiraho bakongera bagasubira mu muryango w'Uburayi
ubu ngubu ntabwo bishoboka kubera ko ino referendum mbere yuko ishyiraho ubu ishaka riri ku butegetsi riyowe na Cameroon ryari yavuze ko naryo rifite n'abashingamateka benshi ryari yavuze ko ibyo abaturage bazatorwa ntabwo bazabisubiza inyuma. Ubu rero ntabwo batoye ntabwo gusubira inyuma, igishobora gutinda ahubwo ni kugira ngo batangire bashyire mu bikorwa, kuko ni ibintu bitwara igihe, bishobora gutwara nibura imyaka ibiri, ariko biragaragara ko bizatwara imyaka myinshi, kuko iyo myaka ibiri ibarwa iyo batangiye kugirana ibiganiro n'uwo muryango w'ibihugu by'Uburaya bareba uburyo bazavamo n'imikoranire yabo nyuma yaho. Ibyo biganiro rero n'abatsinze baravuga ko ibyo biganiro bitatangira muri ino minsi, kubera ko bagomba kubanza bakisuganya. Urumva ko haracyari igihe kinini cyane, we n'ikintu gishobora kuzababaza bamwe mu batoye kuvamo ni uko bazabona ibyo batowe gutangira gushyira batoye gutangira kubishyira mu bikorwa bizatwara igihe kinini kuruta icyo bakekaga.
Uraho mu Bwongereza Rene Mugenzi, urebye mbere y'ikamarampaka aho hagati y'abanyapolitiki n'abayoboke babo habayemo gushyamirana, muribuka mu minsi mike ishize nibwo Depite Joe Cox yishwe, mubona ubushyamirane ubu bwagabanutse nta kibazo kindi gihari?
Ubwo bushyamirane rwose kuko bwaterwaga n'aya matora ubu byarangiye, ikibazo gishobora kuzaba ahubwo ni mu ishyaka riri ku butegetsi rigomba gushaka mu bashingamateka babo rigomba gushaka uzasimbura David Cameron kugira ngo abe premier minister, naho ubundi ibyo bindi byo byarangiye ko byaterwaga na za kampanye zabagaho. Ubu twese duhanze amaso guverinoma izajyaho n'ibikorwa zakora kugira ngo ishyire mu bikorwa ibyo kamaramaka y'abaturage yasabye.
Ndagushimiye cyane Rene Mugenzi, ni umunyarwanda tuvuganye ari mu Bwongereza.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Tukivuga ku ngingo y'Abongereza yo kuva mu gihugu mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi inyuma ya referendum yabaye ejo kuwa kane, bamwe mu banyarwanda bakurikiranira hafi politike mpuzamahanga batangarije Ijwi ry'Amerika ko bumva iyo ngingo ishobora kugira ingaruka ku bihugu bikenye vya Afrika n'u Rwanda rurimwo, ariko yamara arabandi bemeza ko basanga iyo ngingo y'Abongereza ari akarorero keza ka demokrasi. Inkuru yakurikiranywe na Asumta Kaboyi.
Inkuru y'uko abaturage b'Ubwongereza bivanye mu muryango w'umwe bw'Iburayi yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, ni inkuru wasangaga ivugwa n'abantu banyuranye bababize ndetse n'abaturage basanzwe. Ni ikiganiro cyahererekanijwe na benshi ku matelefone agendanwa. Abanyabwenge baganiye n'Ijwi ry'Amerika kuri iki cyemezo, bamwe babwiye Ijwi ry'Amerika ko basanga icyemezo cy'Ubwongereza kizagira ingaruka nyinshi ku bihugu byari bisanzwe bifashwa n'Ubwongereza n'u Rwanda rurimo. Uyu ni Bwana Frederic Gatera, umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda wigisha ubumenyi bw'isi.
Inkuru nayivise mu gitondo ariko nkumwije kuri ye yambabaje kugeza amagingwa ya jyewe nk'umunyarwanda kandi umunyafurika nafataga ibihugu by'Iburayi nka model, mbese ko ari nk'ishuri ryatubera icyitegererezo. Kubona rero umwe wagize umuryango w'Iburayi avuze ati jyewe mvanye mwaka kanjye karenge ntitugifatanije, numvise rwose ari ikimenyetso kibi cyane ko muri Afurika urabona turi mu nzira, mbese yo kureba uburyo twahuza ingufu zacu ruriya rero ni urugero rubi. Ubwo babuye intera ni uko byanatuma mbese natwe ubacu wa muvuduko twari dufite bwa bushake twari dufite busa naho buhagarara gatoya.
Mwarimu Gatera yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iki cyemezo gishobora kuzana n'ingaruka ku rwego rw'ubukungu, mu gihe Ubwongereza ubukungu bw'iki gihugu bushobora guhungabanywa no kwivana muri uyu muryango. Uyu mwarimu avuga ko bishobora kugira ingaruka zigendanye n'inkunga iki gihugu cyafashishaga ibihugu bya Afurika ndetse n'u Rwanda rurimo, izi nkunga zikaba zagabanuka. Hari abandi banyarwanda basanga iki cyemezo nta ngaruka cyagira ku baturage ba Afurika ndetse no ku banyarwanda muri rusange, gusa benshi bahuriza ko iki cyemezo cyaca intege ibihugu bya Afurika byari mu mugambi wo kwishyira hamwe. Bwana Kayishema Yohani Maria Vianney nawe ni umwarimu wa kaminuza.
Kubera yuko icyemezo cyafashwe n'Abongereza, yewe nibaza ko bari bafite impamvu, bari bafite inyungu bashaka kurengera. Yewe ikibazo ni kimwe mu by'ukuri, nuko twari tumaze kwibaza yuko muri politiki kwishyira hamwe ari ikintu gifite koko akamaro, tukaba twarareberaga ku bihugu byishyize hamwe tubona ko ari ubukungu, tubona ko kandi byatubera n'urugero kugira ngo natwe tubikore twishyire hamwe nk'ibihugu byo muri Afurika. Tubirebye ku rwego rwa politiki twasanga hari ikintu kibi kirimo.
uko kwivana mu muryango w'umwe bw'ibihugu by'Iburayi bwakozwe n'abaturage b'Ubwongereza binyuze muri kamaramaka byabaye intandaro y'uko ministre w'intebe w'Ubwongereza David Cameron yahise atangaza ko akenewe amaraso mashya mu buyobozi ngo aganirwe byimazeyo ku kwivana muri uyu muryango. Abaturage bo mu mujyi wa Kigali baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko iri ari isomo rya demokarasi uyu muyobozi yatanze.
Harimo urugero rukomeye ku banyapolitike bandi bo kuvuga ngo igihe ibintu batemera bitabaye muri politiki, ibintu bahisemo bitabaye gutyo kubera ubushake bw'abaturage, nawe yarakwiye koko kuvuga ati nange ko bitameze bityo nange ngomba kureka. Uriya mu ministre nabonye yuko yakoze mu rwego rw'umupolitisiye wiyuba.
Igiye kuri we nabonye rwose ari ubutwari. Kebiriya n'ubutwari rwose ndabishimye.
Nyuma y'iki cyemezo ku masoko yo mu mujyi wa Kigali ahavunjishirizwa amadovize, ipawundi rikoreshwa mu Bwongereza ryagabanutse amafaranga agera kuri 60. Mu minsi ya vuba uwashakaga ipawundi yatangaga amafaranga y'u Rwanda 180, mu gihe ubu asabwa amafaranga y'u Rwanda 130. Ibiro by'ambasade y'Ubwongereza mu Rwanda nabyo byasohoye itangazo rigufi rivuga ko hakiri kare kugira ngo batangire gukeka inkurikizi za politiki iki cyemezo cyagira, ko ariko ntacyo kizahindura ku mubano w'u Rwanda rwari rufitanye n'igihugu cy'Ubwongereza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twaje bafitiye muri uyu mwanya. Imbere yaho reka tubibutse inshamake makuru twaje tubafitiye. Abongereza bahisemo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi muri referendum yabayeje kuwa kane ngingo. Bamwe mu bategetsi b'ibihugu by'Uburaya bavuga ko ari kosa rikomeye cyane. Umukuru w'inama nyobozi y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Donald Tusk avuga ko Ubwongereza bwakoze ikosa mu kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, isoko rusange rikomeye cyane ku isi. Amenyesha ko ivyo bizogira ingaruka zikomeye. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi igihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN we avuga ko abona ko Ubwongereza buzoguma bukomeye kandi uzobandanya kwiyemeza ku byerekeye gukorana n'ishyirahamwe OTAN. Amasoko y'imitahe ku isi yataye agaciro bikomeye, ibiciro by'ibitoro biragabanuka mu gihe agaciro k'ifaranga ry'Ubwongereza pound kagabanutse bimwe bikomeye mu bitari bwawe mu kiringo cy'imyaka 30. Inyuma y'ingingo y'igihugu cy'Ubwongereza yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, abanyamitahe bafise impungenge barondeye uburyo bwiza bwo gukingira agaciro k'amafaranga yabo, ibiciro by'inzahabu bikaba byaduze. Akarere ka Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara kazokumva ingaruka mu byerekeye butunzi z'ingingo y'Ubwongereza yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ivyo bitangazwa n'abitegereza ibintu. Yamara urugero izo ngaruka zizogira ntivyoroshe kumenya. Umukandida w'umudemokrate mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bernie Sanders yabwiye ikiganiro Morning Joe kuri televiziyo MSNBC uno munsi kuwa gatanu ko azotora Hillary Clinton mu matora yimirije kuba mu kwezi kw'icumi na rimwe. Senator Sanders yamenyesheje ko gutuma Donald Trump ataba perezida ari imwe mu migambi yiyemeje. Sanders amenyesha ko azokora ibishoboka byose kugira Donald Trump atsindwe, atangaza ko vyoba ari agahomera bunwa hamwe Trump yotogwa. Papa Francisco ari mu rugendo rw'iminsi itatu mu gihugu cya Armenia. Ubwo rugendo rubaye inyuma gato y'umwaka avuze ko ubwicanyi bwagizwe n'abaturike b'Abatomani ku Banya-Armenia mu kiringo cy'ingwano ya mbere y'isi yose ariho nyabwoko rya mbere ryo mu kinjana cya 20. Ibyatangajwe na Papa Francisco byarashavuje abategetsi b'igihugu cya Turikiya, perezida wa Armenia n'umuyobozi mukuru w'idini ry'Abaorthodox Karekin. Bakiye Papa Francisco igihe yashika ku mugwa mukuru Yerevan ku mutaga uno munsi wa gatanu. Papa Francisco yayiri yamirije inshuro zitari nk'igandagurwa ku bakristo rikogwa n'intagondwa z'abayisilamu mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi. Ibiganiro n'amakuru twari tubateguriye kuri iyi saha ni yo bigarukiye kuri mikromani 10 na Fideni Yongabo. Washize hamwe ibiganiro ni Alimas Kalala. Tubifurije umugoroba mwiza mwese, tubatumira no kubandanya modukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.